Radirgil de America. Radirgil de America vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije n'abagenzi banjye bakorera mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virus ya corona. Iyi tariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu 2020 yinjiye mu mateka y'u Burundi kandi izajya yigishwa mu mashuri y'igihugu.
Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'Abarundi bose bo bene igihugu, jewe ndayishimiye Faresito umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko nazo tirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi.
Uwo ni perezida mushya w'Uburundi Evariste Ndayishimiye arahirira gutangira imirimo asimbuye nyakwigendera Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakeje perezida mushya w'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Naho perezida wa Amerika Donald Trump yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano ku bategetsi bamwe na bamwe b'Ubushinwa kubera ikibazo cy'abayisilamu b'abayigwiru. Aya makuru yacu aribanda ku muhango wo kurahira kwa perezida w'u Burundi nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Amerika no mu Burundi, aho leta ya Amerika yakeje perezida Evariste Ndayishimiye warahiriye kuyobora u Burundi uyu munsi tariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Leta ya Amerika yatangaje kukurahira kwiwe uno munsi ari igihe gihambaye cyerekana ko Burundi bubandanya kwiyemeza ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro. Ibona ko ari akaryo gakomeye ku Barundi no kuri leta ko kwinjira mu gihe gishasha mu mateka y'igihugu. Amerika isaba leta nshasha y'u Burundi kugururira imiryango abanyapolitike batandukanye, kurekura abanywanyi b'imigambwe abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, n'abamenyeshamakuru bahagaritswe mu buryo butubahirije amategeko kubera ibikorwa byabo bijyanye n'amatora. Leta Amerika isaba kandi leta y'u Burundi gutohoza no gukurikirana abagirizwa ko bateye ubwoba abanyagihugu mu gihe cy'amatora. Amerika izoguma icyuditse kandi ikorana n'u Burundi, irakira akaryo ko gukorana na perezida Ndayishimiye n'abayobozi ba leta mu nzego zose mu gihe bazoba bariko bashyira imbere iterambere bakomeza inzego n'ibyerekeye agateka ka muntu hamwe no kubahiriza umutekano mu karere no mu makungu ku neza y'Abarundi.
Fidel Niyongabo, tugumane utubwire iby'ibihugu byo muri Afrika byacishije make ku busabe bwabyo byerekeye ivangura rikorerwa birabura muri Amerika.
Ibyo bihugu byahesheje no munsi wa kane kukamo byari byateye ku rwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje wateka ka muntu rutanga uzitohoza rikomeye ku kibazo cy'ingufu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi hamwe n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rikorwa muri Amerika. Inyuma y'uko abategetsi baserukiye Amerika baginishije ibiganiro byo ku ruhande byo kwerekana ko badashigikiye icyo cyiyumviro, umugwi w'abanyafrika bari basuyemo integuro y'ingingo yamara baza bakuyemo gusaba urwego rwa Univerisiti rw'agateka ka muntu gushyiraho komisiyo ijeje bitohoza rijejwe kwiheza ikumira rifatiye ku rukoba n'ayandi mabi akorerwa abanyafrika n'abandi bose bafite amamuko muri Afrika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Biterekanijwe ko haba amatora ku integuro y'iyo ngingo ku munsi wa gatanu cyangwa ku munsi wa mbere kuko bitangazwa n'ibiro by'urwego rwa Univerisiti rw'agateka ka muntu. Ubwo rwego rwarangije uno munsi kuwa kane ibiganiro byihuta ku ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ingufu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi. Ibyo biganiro byari byasabwe n'abanyafrika inyuma y'uko umunyamerika w'umwirabure George Floyd yishwe mu kwezi guheze ari mu minwe y'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano ku bategetsi bamwe na bamwe b'Ubushinwa kubera ikibazo cy'abayisilamu b'abayiguru. Thomas Kamirindi.
Aba uiguru biganje cyane cyane mu ntara ya Xinjiang mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega leta y'Ubushinwa gufungira amamiliyoni muri bo mu nkambi ngororamuco mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nk'uko guverinoma y'Ubushinwa ibivuga. Ariko bamwe mu barokotse izo nkambi bashoboye gutanga ubuhamya bemeza ko abazifungiyemo bahora ku nkoni, bakoresha imirimo y'uburetwa, bakorerwaho amagerageza atandukanye mu by'ubuvuzi, iyicarubozo no gufatwa ku ngufu. Itegeko Perezida Trump yashyizeho umukono ryitwa Uyghur Human Rights Act, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaryemeje hafi ya yose. Mwitangazo yashyize ahagaragara amaze kurisenya, Perezida Trump avuga ko iri tegeko riryoza amabi abashaka kurandura ubwoko n'imyemerere y'idini by'aba Uyghur n'abandi banyakamwe mu Bushinwa. Uyghur Human Rights Act ritegeka guverinoma y'Amerika gukora urutonde rw'abategetsi b'Abashinwa bafite uruhare mu bikorerwa aba Uyghur n'abandi banyakamwe, birimo gufungirwa ubusa binyuranyije n'amategeko, iyicarubozo no kuberabezwa. Mu bihano riteganya harimo gufatira imitungo abo bantu bashobora kuba bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubima uruhushya visa rwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwo buhora buvuga ko nta bibi bukorera abaturage babwo baba Uyghur. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga ivuga ko iri tegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukwivanga mu bibazo bwite bwabyo, kandi ko buzihimura nabwo bufatire Amerika ibyemezo bikwiye.
Igihugu cya Sudani cyagumishije ingamba zaguma mu rugo muri leta ya Khartoum kugeza ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu. Igihugu gikomeje kugerageza gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Eugenie Mukankusi.
Leta ya Khartoum n'umurwa mukuru nibyo bice bituwe cyane muri icyo gihugu cy'Abarabu muri Afurika. Amasaha y'umukwabu hazaguma uko yarasanzwe kuva saa 9 z'umugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo, nk'uko bigaragara mu itangazo ry'akanama gashinzwe umutekano no kwikingira. Uko kanama katanze iryo tangazo kamaze kwemeza imyanzuro ya komite y'ikirenga ku bikorwa byihutirwa by'ibi bidasanzwe birebana n'ubuzima. Iryo tangazo rivuga kandi ko Sudani izatangira kwiga uburyo bwo kugarura mu gihugu abaturage bayo baheze hanze hifashishijwe indege n'inzira y'ubutaka guhera mu cyumweru gitaha. Iryo tangazo ryongeraho ko abatazaba bafite ibyemezo by'abaganga bihamya ko badafite virusi ya corona bazajyanwa mu kato mu bigo byabugenewe ngeza basuzumwe. Mu cyumweru gishize Sudani yongereye igihe cyo gufunga ibibuga by'indege z'imbere mu gihugu zikora ibikorwa by'ubucuruzi n'izijya mu mahanga kuzageza ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatandatu. Kugeza kuri wa gatandatu ushize, iki gihugu cyavugwagamo abantu 7,435 banduye virusi ya corona na 468 bapfuye.
Ufaransa burarega igihugu cya Turukiya ko cyarenze ku itegeko rya ONU ribuza amahanga guha Libya ibirwanisho. Ibindi turabibaza Fidel Niyongabo.
Ufaransa bwagirije igihugu cya Turukiya ko cyarenze inshuro zitari nke ku ngingo ya ONU iziririza ibigwanisho mu gihugu cya Libya cyasinzikajwe n'ingwano, butangaza ko icyo gihugu ari intambamyi ku byerekeye gushika ku masezerano yo guhagarika intambara. Ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi byararumwitse ubwato bw'ingwano mu ibahari Mediterane gufasha kubahiriza ingingo ya ONU. Yamara Turukiya iri mu ishyirahamwe ry'ukwivuna amaso ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantike OTAN ivuga ko icyo gikorwa cyerekeye uruhande rumwe. Menyesha ko gishimikiye kuri leta ishyigikiwe n'amakungu y'i Tripoli isanzwe ishyigikiye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian avuga ko intambamyi nyamukuru muri iki gihe ku vyerekeye amahoro n'umutekano muri Libya ari ukurenga ku ngingo ya ONU iziriza ibigwanisho muri ico gihugu. Adamu Rutoki by'umwihariko kuri Turukiya amenyesha ko inyifato ya Turukiya n'ibindi bihugu byo mu mahanga yo kwivanga mu ntambara yo muri Libya itegerezwa guhagarara.
Ukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Ukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiriye kuyobora icyo gihugu kuri uyu wa kane. Yiyemeje gushinga leta y'ubumwe no kugarura umubano mwiza w'Uburundi n'amahanga. Nta mukuru w'igihugu waturutse hanze witabiriye uwo muhango, gusa Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kuba perezida wa Tanzania wavuze mu izina ry'izindi ntumwa, yashimiye Uburundi ko hari isimburana ku butegetsi bwo kuyobora igihugu nta maraso amenetse. Pierre Claver Niyonkuru.
Imbere yuko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanacikiza ijambo abarundi, yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose. Isengesho rya Ekereziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere. Musenyeri Simone Ntamwana atwara Arshidiyoseze ya Gitega.
Ahirwa baremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. None rero niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi, urazi ingene tuyakeneye. yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose umukama rero nakumurikire ujana uburundi bwo mukama mu neza mukajambere ukomeze urukundo hagati ya bene gihugu utahukana imbunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise utwugururira amarembo y'amakungu atubere umubanyi w'ingirakamaro
ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha
ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi
uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushyiraho leta yuzuriza bose
gushinga iyo leta mbyeyi rero nico nje gukora ntimugire ubwoba ndazirindi ndibiye ukwisa no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo abashaka ibiganiro n'ejo baratonda tuyaga dukora dukora tuyaga guhera ubu iby'ingimba n'ibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya abatwenzi nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira n'ibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi
kuri leta yiwe Evariste Ndayishimiye avuga ko amashyirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu
abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abenegihugu mu kugumura barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunwanisha abenegihugu na cyane cyane mu gusubiza umutamana intare yo kumugina turifuza yuko ibyaha bihanwa habaye uwakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa uwundi twese tumushengeze
ikindi Ndayishimiye azokwihatira ko nk'uko yabyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa ku isi
tutitwararitse wese izina Burundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye kukubahana kuzuzanya kugutsimbataza umwumvikano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe atandukanye ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya tugiye kwereka amakungu ko Uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi kugira ngo dukomeze inkore hagati y'ibihugu byose ibyo tutumva kumwe nibyo tuyega umuti mu gukoresha igihagararo ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe yo gutahurana no guhanurana kuva kera ngaha mu Burundi twarutse kumva ko abarundi baza gukora ibuganda abandi bakaza gukora aho twita Imanamba muri Tanzania turakwiye kubandanya uwo mugenzo
Evariste Ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira icyo bikoze igitega ku mugwa mukuru wa politike aho yarahiriye harabaserukira ibihugu bitandatu nk'uko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori ivyo bihugu navyo ni Tanzania, Kenya, Congo, Gabon, Guinea Equatorial na Misiri ku izina ryabo batumire bakavantara Jakaya Kikwete yabuze atwara igihugu cya Tanzania abona ko Burundi bwateye intambwe kuko hasigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro
kuriko vile ambavyo baadhi ya watu
abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwe ubwicanyi n'ibindi bintu bibi ariko siko byagenze yabaye mu mahoro byerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikanya ku butegetsi byabaye mu mahoro mwituze ubu rero amatora yaheze mwubaka igihugu ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu cyanyu natwe twamukunda cyane
mwishimiwa Pierre Nkurunziza
ni birori byabaye ubu Kikwete avuze mu izina aheruka kujyamira ukuboko kw'abagabo atarashinguranwa iteka Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukiri kuri iyo nkuru y'irahira rya president mushya w'u Burundi ishyaka SNL ryaje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ryagaragaje amakenga ku mvugo ya president mushya ku intsinzi ya CNDD-FDD ari abarundi bose umuvugizi w'ishyaka SNL Terrasse Manirambona yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Kumbure twashe kuyakurikirana neza bose kuko umugambo SNL nta butumire bigeze uronka bwo kuja muri ibyo birori ariko nimba bivuze gutyo kumbure byo bari byiza ariko abakuru b'imigambwe yavuze yuko atari uruhara rugaragara bazogera mu bagiye gutunganya kuko yavuze bati umunyamugambwe wese ashaka kuzomwishikirira murumva yuko nisho gini na uzi yuko kuzawa kurishi da programu yu munga ambe nuko alu mwuzume azotara mwagandi yuko mishati hamikini nasota minyere yuko mwurito ya minyere imbuko ninjiro kienshi kuna kwa vita nukai kukumu mwubu tulaze umucho amatora yaba ayemo yaga ageneza kwa ta danze nukuisa anzula hukutora abantu barapfuye abantu batavundiye mu busho amadi n'ubu ariko barizwa ibijyanye n'amatora urumva yuko rero iyo mvugo n'ubumengo ni imvugo nyine ya politiki ariko ibyo tubona n'iyo twabonye ku rubuga ntawe bisana n'ubwo rurimi rwo guhamagarira abantu uko hagize bahurira ko
uravuze ko umugambwe senere utatumiwe muri ivyo birori ni ukuvuga ko umushyira ntaya gato ataritavye ivyo birori
ika umugambwe senere nta gutumire wigeze roma cyo itumanya kumbure tabari kumenya yuko atumiwe nuko adatumiwe abandi ntituzi ko ne babatumiye urumva kurahira imbere y'Imana n'abarundi bose ntituzi yuko muri izo miliyoni 12 z'abarundi ntituzi uko abantu batumiwe urumva yuko byagoye kumenya yuko umuntu ashika ahabereye ibyo birori na cyane cyane mu gihe tuzi neza yuko amatora yabaye ahiganwa abanyamigambwe ko nabo baba batumirwa mu buryo bugaragaje bari byiza ariko twebwe umugambwe sene yatwo twabonye ntabwo tumire twarose
ikintu nibaza cyo bacaratumye batabatumira niki
igikombe two byo inyishi rutangwa n'ababikoze ntituzi nisho babikoreye kandi gihagarara n'ijuru z'umugambwe sene abarundi barakibonye kandi barazi uko umugambwe uhagaze mu gihugu nibaza ko ntubari umugambwe wo kwirengagiza mu kubaka igihugu n'akazuza kacu
mu gihe nk'uko byatangajwe iyo kwitura umugambwe murimwo kugira ngo namwe muje mu bategetsi bashobora kuba boshiriza izimviro eka n'imigambi yoteza imbere igihugu ako kamo mu kitaba
ako kamo numvise ko yakavuze karahinyitse kuko ntiyavuze abarongoye imigambi ko yavuze ngo abakuru b'imigambwe n'abarongoye amashyirahamwe ngo ntibumve yuko aribo bazobazwa uko yifuza gutunganya igihugu ngo ashaka kwikora kuri umwe n'uwundi ngo batandukanye muri iyo migambwe murumva yuko ibyo ntibihuye rero niyo mbere mwege mumva mariko muravuga uko byoteza kugenda mu gihe bagomba gusaba intererano hamwe n'abandi kuko ntashyirahamwe rero urirongoye nta mugambwe utagiye urirongoye urumva yuko igenze nk'uko yabivuze nibyo babitomore
perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje kandi ko intsinzi ya CNDD-FDD ari intsinzi y'abarundi bose uko namwe niko mubibona
iyo mvugo kuva mu 61 kuva kuri kwa gasore n'abakurikiye bano bose nabo twari igihugu cy'u Burundi imvugo ya mariyo nyene ariko mu ngiro tugasaha ibindi ivyo rero urumva yuko byagoye kwerekana yuko ari byo mfatiye no kuri ibi byaranze nk'uko nabivuze aya matora niboneka ubijya nino abantu usanga batihanganyana by'imigambwe usanga abantu atagira ibibazo cyangwa abandi asavuniye mu bushumi urumva yuko rero bigoye gutahura yuko iyo mvugo ihuye no kuri koko tubona ku rubuga
ikintu canke imigambi yo mu misi ya vuba umugambwe senere ufise nkiye
umugambwe senere umugambwe umwe muyindiye yemewe n'amategeko mu Burundi kwa yesu ndo amategeko twari tuzobana gadukora ibyo twari kwigwa n'amategeko y'igihugu mu gutanga intererano yacu kugira ngo igihugu cubakwe na cyane cyane twubahirize iteka n'itekana ry'umunyagihugu kuko niwatanga byose urumva ni ngombwa rero ko tubandanya dukora ibikorwa bihuye n'ingendo ya demokrasi n'ibyo amategeko aduhera uburenganzira
Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
mwakoze kuduhamagara
mu bandi bagize icyo bavuga ku irahira rya Perezida Evariste Ndayishimiye harimo Innocent Muhoozi umunyamakuru w'Umurundi wigeze no kuyobora ikigo cy'itangazamakuru cya Leta y'Uburundi ubu akaba afite radio televiziyo yigenga yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratangira amubwira uko yakiriye ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amaze kurahira
ndabyakiriye nabi cyane nk'abandi bose uko ndabibona kuko mu bihe nk'ibyo twari tumenyereye ko abashyikiriza ijambo uhereye kuri Rwagasore watsinze amatora ukaza kuri Ndanda yatsinze amatora ukaza no kuri Nkurunziza gitorwa amajambo bashyikiriza yari amajambo yo kugerageza guhumuriza abarundi bose ababatoye abari kumwe nabo n'abatari kumwe nabo ariko ibyo twabonye uno munsi ryabaye ijambo riri mu nzira nyine nk'uko yari yabivuze gukurikira ati nzokurikiraho ibirenge bya Nkurunziza byaciye yabaye inzira yo kwerekana ko politiki zo guma ari yaya indi njene kutihangani la watapuka rumwe nabu kudahani bja haa kuguma bali kumara tera na majambo na makungu kutitao namba wibazo vishikizwa na wahu njihugu wakari haanze kutitao namba wibazo vya wafu mtuwe wato tetuwe nibini mindi jinsi jereo ilatea gai na jivitanga aje huko tukwa wana neza kukulia muna ze ava muri wawa andi njene maje mnyaka wakorela igihugu wa magata jirizina aliko ni hamu muna vuga tinjira nguwari bari kubitagashi wakati njira hii aliko ujawai kwa wai kwa wanda njio tamaze mnyaka njene zahiri kizere namba
murari vuze kubibere kiko mnajaki hali icho yowa ya vuze chowa gitanga ikizere kuri mwerugi
na shimu gitani kizere kuko haribiwa zobzio tuwese tuuzi ya warundi bose baze barabuga bati ni habi biganiro utarinze kudonda ku bibazo byose biriho ibiganiro byo tuma barundi bafite ibyumviro bitandukanye aberekanye ko badashyigikiye ubutegetsi no munsi abahunze igihugu abo bantu bose baje hamwe baserukijwe baje hamwe baganire na leta ukugene ho garuka kwizerana mu barundi no mu Burundi ukugene ho garuka amahoro ubwo ibibazo biriho tutori nyishu kugene ari amasezerano y'i Arusha yari yatumye abantu baturura bakaba bose akavuga ati okay ntacu ibazo byose byafinjira byafashe tuma twese twizerana ingenzi ibintu byose byabikoreshwa mu gihugu uruko uravuga rero ko udakeneye ukubyira ibyo ibiganiro kwabo babita abakoloni yagaruye kuvuga batohirahira ngo batubyire ibyo ibiganiro nje gatera akazi na muntu urumva nta kizere na kimwe yateye amashyiga cyane kuri kazoza ku Burundi kavuga no ku Misiri imbere
naho mwebwe kubiberekeye mu gikorwa cyo gutangaza amakuru ukaba muri hanze bahunze igihugu mu mwaka w'2015 nikiye muzokora inyuma y'iryo jambo mwumvirije nuko murivuze
tuzokuba dukorera twa dusanzwe dukora kuko twari kidushinga nuko abantu b'abarundi baba batarabarundi bamenya ibiriko biraba mu gihugu cyabo kugira bamenye neza uko ibintu bimeze nabo bamenye icyo bakora kuko buriya gituma batwangaje bakadusambura ibinyeshamakuru bamwe bakicwa abandi bakubitwa abandi n'ubu barafunzwe kwari kugira ngo hagume havugwa gusa ibyo bo bashatse ko abantu bamenya bumva iyo propaganda yabo aba ariyo abantu baguma bumva igikorwa cyacu cy'uko twerekana ibintu uko bimeze ibiriko biraba ibiriko biravuga kugira abantu umwe wese amenye icyo akora mu mwerekeye twe rero turabandanya icyo twiyemeje kuva 2015 aho batwomoreye nta gihe two turabandanya igikorwa cyacu byafite kunze
murakoze yari Innocent Muhozi ayoboye television Renaissance akaba ari Kigali mu Rwanda turabashimiye kuri ikiganiro murakoze
namwe
turabaramukije bakunzi namwe banyanya ibishwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Naho tujye mu Rwanda aho Colonel Tom Byabagamba ahoza kuri umutwe udasanzwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye kubazwa ku birego bishashinjwa birimo gushaka gutoroka gereza ya gisirikare. Mu mpera z'umwaka ushize urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwamuhanishije gufungwa imyaka 15 muri gereza no kunyagwa impeta za gisirikare. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshye iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare agapfukamunwa gasa n'utwa bamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda zizunguza gahoro gahoro yambaye inkweto za plastike z'ubururu zitagaragaza amana ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi. Uko niko Colonel Tom Byabagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwa muhatiragamo ibibazo byari nka 6:40 yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa umwitegereje Colonel Tom Byabagamba yarananutse. Ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge Colonel Byabagamba ubushinjacyaha bwa mubarizagaho yaririnzwe bikomeye. Ohereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda yewe n'abari bambaye gisivile. Kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi saliyuti. Colonel Byabagamba ahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u Rwanda cyise ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza gisirikare afungiwemo. N'ibyaha RDF ivuga ko Colonel Byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo Colonel Byabagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo. Igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza Ijwi rya Amerika yegereye bwana Michel Nshimiyimana ukuriye urwego rwa mubazaga mu karere ka Nyarugenge maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Twahamagaye bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga. Birashoboka ko Colonel Byabagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku rukiko nuko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha. Hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 nibwo bamwe mu bavandimwe buregwa barimo bwana John Museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubakekaho gushaka kubutorota Colonel Byabagamba muri gereza. Colonel Byabagamba ahoza akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka 15 mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri Colonel Byabagamba. Bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango ngo Afrika y'Iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro. Colonel Byabagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga yarizwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa meta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri Colonel Byabagamba na General Rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka 15 no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri Byabagamba. Ni mu gihe mu bujurire bwe Colonel Byabagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare. Colonel Byabagamba burana ahakana ibyaha byose akavuga ko aziri ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki akavuga ko bikomoka hanini ku masana afitanye n'abahoze ari inkora mutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana David Himbara mukuru wa Colonel Byabagamba. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko Colonel Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki. Izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira iterambere Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka. Ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugeza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, Bagira ubusa. Nshimiye namwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Njye ndi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.